mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi kwiyamamariza amatora ateganijwe kuwa gatatu w'icyumweru gitaha biragenda bigana ku musozo. Abiyamamaza nabo barakataje mu kumenyekanisha ibyo basezeranya abaturage.
Ushatse guteza imbere igihugu cy'u Burundi, abarenga 90% na barimyi n'aborozi kandi birashoboka kuko turafise abagoronome.
Uwo ni agatorwa saba mu ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo mu ishyaka ariko ubutegetsi sebo barabwira icy'abaturage.
Nta komine nimwe dushaka itazoyifite umuyaga nkuvo, aho inziga zizokwaka gushika zovuba ndahazana umuyaga nkuba w'izuba n'izuba naryo ntiryaka.
Uwo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Indorerezi z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba ntizigikurikiranya amatora yo mu Burundi. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Reka ariko tubaze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Turahere mu yavugwa mu Burundi. Leta y'u Burundi yarirukanye ubuserukira ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu ikete bwashyize ku mukono ku munsi wa kabiri, ikaja habona ku munsi wa gatatu. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi ntibwavuze icyo buhoye muganga Walter Kazadi Mulombo, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi, amashyirahamwe yigenga n'amakungu banenga leta y'u Burundi ko yoba idatangaza ibitigiri nyabyo by'abanduye uwo mugera. Muganga Walter cyo kimwe n'abandi bahinga batatu ba OMS birukanywe ku gataka k'u Burundi bahawe kugera ku munsi wa gatanu bakaba bakinjuye. Muganga Walter Kazadi yaramaze imyaka 4 ahagarariye OMS mu Burundi nk'uko wenyine ubwiwe yabishikirije ku rubuga rwe rwa LinkedIn. Gushika ubu mu Burundi bamaze kwandura umugera wa corona bangana kuri 15 n'umwe umaze guhitana. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika kiriko kirasatira leta ya Afghanistan hamwe n'abatalibani ngo bakorere hamwe barengutse mu butungane abakoze ibitero by'iterabwoba ku munsi wa kabiri. Ibyo bitero byabereye ku bitaro hamwe no mu kibanza bariko barafubamwo abantu muri Afghanistan. Intumwa ya Amerika yagiye gufasha mu mugambi w'amahoro muri icyo gihugu, Zalmay Khalilzad, yasabye kuri wa gatatu ko iyo migwi ibiri idacana uwaka hageze ko bakorera hamwe mu kurwanya umwasi umwe. Abategetsi ba Afghanistan batangaje kuri wa gatatu ku gitigiri cy'abafuye muri iyo bitero bibiri cyaduze gushika ku bantu 56 barimwo n'abagore hamwe n'inzoya zikivuka. Nta muhari n'umwe uriyitirira ibyo bitero. Abantu barenga 40 barafunzwe bagirizwa kugira uruhara mu gitero cyo mu ndwi iheze cyari kigamije gufata perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Inteko za Maduro zatangaje ko zishe abagabo 8 muri ico gitero, hafatwa abandi 23 barimwo Abanyamerika 2 bahoze mu nteko zidasanzwe mu gisirikare cya Amerika. Abo bagabo 2 aribo Iron Berry na Luke Denman bari mu minwe y'ubutungane bagirizwa ibyaha by'iterabwoba, kugurisha ibirwanisho mu buryo butemewe n'amategeko no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Abategetsi ba Venezuela bavuga ko abo bateye binjiye muri Venezuela mu bwato bazananye mu gihugu cya Colombia. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryatangaje kuri wa gatatu umugambi waryo wo gufasha abanyaburaya kugarukira igisata cya mukerarugendo cyasinzikaye inyuma y'amezi abantu batabasha gusohoka kubera ingingo za COVID-19. Inama yahuje abakomiseri b'uwo muryango kuri wa gatatu i Brussels mu Bubiligi yemeje ko ibihugu bihana imbibe bifise ibisata by'ubuvuzi bikomeye bikwiye gutangura kugururiranira imbibe. Ubudagi bwatangaje ko inyuma yo kuganira n'ibihugu bibanyi bwahisemwo kugurura imbibe buhana n'Ubufaransa, Luxembourg, Ubuswisse na Autriche. uwo muryango usaba ko ingingo zikomeye zifatwa zirimo gushyiraho ibipimo bikwiye no gukurikirana abantu kugira bamukirarugendo ntibatinye kujya mu mahoteli no mu bibanza byo kwinezerezamwo byo mu bihugu bibanyi. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yahanuye Israeli kutihutisha gushyira mu ngiro umugambi wayo wo kwigarurira ibice bya Cisjordania. Abatashigikiye uwo mugambi bavuga ko bishobora gusambura amahirwe y'amahoro arama aronderwa muri ako karere. Pompeo yari muri Israeli ku munsi wa gatatu kuganira n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu. Israeli igomba gufatanya ku gihugu 30% by'intara ya Cisjordania yanyaze mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu 1967. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ivuga ko uwo mugambi wa Israeli ushobora kuburizamwo umugambi w'amahoro muri rusangi kandi ukaba n'imbarutso y'uruhagarara w'intambara muri ako karere.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru mu kanya n'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara tuhere mu Burundi, aho igihe cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri uku kwezi gishigaje iminsi itatu gusa. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ejo ryiyamamarije mu ntara ya Bujumbura, naho CNL bitavuga rumwe ijya mu ntara ya Makamba. Sabonye Frodebu ni ihuriro kira Burundi iyo ryari mu majyaruguru mu ntara ya Ngozi na Kayanza. Pierre Claver niyo nkuru yarabikurikiranye.
Iminsi isigaye ngo abakandida batandukanye baheze imyiyamamazo ubiharurirwa ku ntoke z'ukuboko kumwe. Icyo bikoze abakandida barabandanya kuzunguruka igihugu cyose barondera amajwi. Kuri uyu wa gatatu umukandida Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'umugambwe aserukira CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi. Kugwanya ubukene no kubiza umwimbo nivyo Ndayishimiye ashira imbere.
Nta komine nimwe dushaka itazoyifisa umuyaga nkuba, aho inziga zo kwa gushika zo kuba ndahazana umuyaga nkuba w'izuba. N'izuba naryo ntiryaka, nibavanga inziga n'ingufi, izuba niri gufi, duce turitega turi kuremo umuyaga nkuba. Umuyaga uriho ntagira uzosubira kuvuga ngo yabuze cyakora ngo rukore yabuze umuyaga nkuba. Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura.
Uyo yabitsikanije n'uwo bahanganye ku rubuga ari we gato rwasa yakiriwe nawe kuri uyu wa gatatu n'abanyamakamba, aho Ndayishimiye batazira neva yaramaze iminsi.
Uyu wa mugambwe seneru haguru kutunyoni tukaguruka amashami y'ibitaka tugumira none ngo yurahagurutse abarundi tutore twipfuye inyuma.
Kwasa ibisata by'uburimye n'indero abifite ku mutima mu migambi yiwe.
Ushatse guteza imbere igihugu cy'u Burundi, abarenga 90% na barimyi n'aborozi kandi birashoboka kuko turafise abagoronome. Igisata cy'indero cyohaba agaciro kigatezwa imbere biboneka. Amapolitike mu bisata bitandukanye hakisungwa ibyiyumviro n'intererano zabo baba baravyize barabinonosoye bagahabwa iyo mirimo bakabidukorera. Hariho ikigazi, izi mbuto zose, inyumbati, ibitoke, ibiki turashobora kubiteza imbere tukajyana natwe amahinguriro, umwimbu tukawuhingura tukawushora no mu masoko mpuzamakungu. Harageze ko duhindura ibintu kugira ngo Uburundi bujye mu iterambere, ntitugume duharurirwa mu bihugu bikenye kandi Imana yaraduhezagiye ibintu byose tubona.
N'umukandida wa Sawanya Frodebu Leon Sengenda Kumana harimo buraruko mu ntara za Ngozi na Kayanza. Icyo gisata cyo kurwanya inzara kiri mu migambi yiwe.
Turanyotewe gukiza ubukene, turanyotewe gukiza ubushomeri, turanyotewe gukiza inzara indwara muri iki gihugu. Turakeneye ko abanyeshuri, abana bacu biga bakiga ibizobagirira akamaro bonyene imiryango yabo, abanyagihugu, igihugu cyose kugira yambere demokarasi ikomere. Haragahaza nako k'ubukene, nako k'ubushomeri, nako k'inzara, kuko ukenye ushomereye ushonje wayoboza kugendera amakori atamatagi zitoza gutezwa bijyane
mukigero cy'atareta ureke gukatirwa ikigega cy'abanyagihugu
abigenga nabo nka Francis Rohero bafise mu migambi yabo kunagura igisata cyo kumenyesha makuru hamwe na gateka kazi na muntu
tuje hasi gushikaho hagaruka ya ntahe yo kumugina aho udasanga insoresore z'imigambwe arizo zisigaye zija gucira manza abantu zikira zangondagonde abashatsi abazihereje amahera aho kumva yuko tugarukana ubuntu muri iki gihugu abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga iby'abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yo havaho hotegu uwo muntu wese yo havarenganywa no butungane bivugwe bishigwa habona amaradiyo ibimenyesha makuru bihabwa gaciro gakomeye mu gihugu cacu twumve yuko atamuntu agisubira guhonera aho yokiriye ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha makuru byari gushobora kuvugwa hakirikare bigahagarikwa bitaraba agateka kazi na muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburisaganyirizo kuko bica bivugirwa habona ejo iki gihugu kive mu kangaratete kiriko kirajamwe mu myaka itari mike twama tubona kandi tugaya
Gaston Sindimwo aserukira umugambwe iprona nawe kuri uyu wa gatatu yarageze mu Rumonge avuye Bururi imigambi ashira imbere ishimikiye ku kunagura amasezerano y'amahoro y'Arusha yagarise intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri uwo mugambwe mbere ni nawo wayaharaniye ku munsi wa Monguza niho imyiyamamazo izorangira ku bakandida indwi barimo batanu baserukira imigambwe n'inani na babiri bigenga bashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abajenama b'amakomine amatora azoba ku munsi wa gatatu za itariki 20 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku byijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi aho komisiyo yigenga y'amatora yemeje ko amakarita y'abazatora yatanzwe ku rugero rwa 90% mu gihugu hose Komisiyo yatanze icyo kigereranyo mu kiganiro abayobozi bayo bagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo hasigaye iminsi itatu gusa ngo amatora ya perezida ay'abadepite n'abajyanama za komine akorwe inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda
muri icyo kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mu Gwiseni arashima ko amakarata y'itora yatanzwe kugarura ushimishije
hariho ivyerekeye amakarata y'amatora nkuko mubizi twaraye duhejeje kuyatanga ku kiringo kigira kabiri ni ukuvuga ikiringo cyongerejwe ku cyambere cyari cyatanze ubu twokwemeza yuko amakarata yatanzwe ku bice birenga cyane 90% mugabo hari hayasigaye kuko twarabonye yuko ingeso mbi yo kuza gutonda umunsi wa nyuma n'ubu atahiraja akarorero ni nk'aho ibujumbura twarabonye abantu benshi batonze gushika
naho biri uko aroyize baricako arongoye runanikira Burundi washize imbere mu kandida Misiano Ndayizeye nashimye ingene SNE iri kwiravyifata mu mwitangwa nyamakarata no mu bibanza by'abazohagarira amatora
SNE abatanu sa nyamakarata yabarungitse ngo baze kuyatora ngo muri z'ijyamigwi iyiserukira mu ntara ariko hari abanwanyu maze kuza kuyatora barayabura sinzi neko azoyaronka aje gituma dusaba ko ahubwo garageza abantu bakaronka ayo makarata hanyuma izo ntonde zimanikwe kugira ngo abantu bagire umuco ikindi dusaba nuko seni yotwereka neza ikagira icyo bita kije kintu bita fiche electoral kugira tumenye neza abanditswe neza ko ari bajya bavuga kuko kugira umuco turonke nuko seni yo bitwereka neza kuva hari yabiyandikishije gushika kiye kitigira kiboneke ikindi tuvuga nuko rero hariho ibi bariko barashiraho abantu bazokora urya munsi w'amatora ku mabiro do vote dusanga by'ukuri hoba harimwo akarenganyo kuko bavuga yuko ariko barashiraho ngo bavuga ngo CNDD-FDD gusa
umugwiseni uratunga agatoke n'imigambwe ivuga ko yarenganijwe ishigwaho ry'abazokurikiranira hafi amatora ku mabiro y'itora ivyo bibanza bigahabwa CNDD-FDD umukuru w'umugwiseni yishura ko imigambwe yose idashobora kuroswa abayihagararira
hariho umwe yafashe ibibanza biri mu mabiro y'amatora akuramwo ibyo avuga ko umugambwe wiwe waronse ibindi avyandika ku wundi mugambwe umwe hariho hari ikibazo mbega mu Burundi hoba hari imigambwe ibiri aha rero nkugira ngo tumere nk'abatanga inyishu ari umugambwe wibaza ko bazogabura imigambwe ibiri nibaza yuko wosubira kuraba neza amategeko kuko imigambwe ni myinshi gusumba ibiri kandi twebwe nka seni duteza kuraba bose duteza kuraba bose uwa kabiri n'uwa gatatu nabo banditse yuko baronse bibanza bike naho nyene birasa kubera yuko ibibanza by'umwe wese biteza kuva kuri bose bategerezwa kubaho hano ico no bashikira ko nuko kandi kumbure murana kizi muri kino gihugu hari migambwe bena mahuriyo y'imigambwe inani z'imigambwe birenga 30 n'ibindi hanyuma hakaba abitoza bangana na 61 numwe murumva rero igihe ku biro vyitora hariho ibibanza bitanu ugaburira abantu nkabo biragoye yuko umwe wese aza kuronka ikibanza mu biro vyitora byo byose.
Petro Karaveri Kazise arahumuriza abibaza ko amakarata y'itora asigaye ashobora kuzokoreshwa mu busuma bw'amatora.
Hariho kandi abibaza ingene bizogenda ku makarata y'abantu bo baritavye Imana, abantu bo batari hagufi cyangwa abafunzwe. Mugabe ico si kibazo kirekire twovuga tuti bwa mbere hari amakarata yasigaye kandi noneho nihaba n'uwatwaye yitarirwiwe izomufa ku busa kuko seni ntizokwemera ko ikoreshwa ingingo zibereye zizotangazwa. Iyo amakarata asigaye abasigaye ntakoreshwa ikintu. Twebwe igikuru nuko ikarata kumbure yoza gukora ukwidategerezwa.
Bamwe mu barongoye imigambwe kandi baragiriza umugwi seni ko kubona utarashira habona urutonde rw'abazotora bigamije kwiba amatora. Urongoye seni avuga ko urutonde rw'abazotora batoronka barumanika kuko ari rurerure.
Nuko ibusahana yuko twigeze kurumanika igihe twagira iyandikwa ku batari banditswe 2018 hanyuma itariki indwi z'ukwezi kwa ruruma twaratangaje yuko urutonde ntabanduka rwabonetse aho twari mu nama n'abaserukira imigambwe n'abifuza kwitoza ugiti cabo ku hoteli La Detente. Nta numwe yifuje kugira ngo aruronswe canke aze kurusuzuma ngo bitumenyesha tumwankire kumwakira kuko nta mpamvu yuko tutamwakira urutonde rwariho. Mbere ubwo rutonde nibwo twakoresheje mu gutanga aya makarata tugize iminsi dutanga iyo bumvise urutonde umenga nagapapuro kamwe cyangwa tubiri ariko urutonde rw'abazotora n'urutonde rurerure rugizwe na zijya ntonde mubona hajya abiyandikije bose baza gutora amakarata zijya ntonde zose mubona zica zigira urutonde rumwe rw'abazotora.
Nayo kubatakiba aho bari bariyandikishirije umukuru w'umugwiseni arabahumuriza ko bazomenyeshwa ingene bazotora.
Indorerezi z'amatora z'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba ntizikigiye mu Burundi gukurikirana amatora kuko leta y'icyo gihugu izisaba kumara iminsi 14 mu kato mu rwego rwo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Iyo minsi izarangira amatora nayo yaramaze kurangira bityo kujyayo kwazo bikaba ntacyo bikimaze. Ignatius Bahizi, Kampala, muri Uganda.
The mission to Burundi is no longer possible because
kuja mu Burundi ntibigishobotse kuko u Burundi bwatsimbataye ku cyifuzo cyuko ikipe y'indorerezi izashirwa mu kato. Ntabwo bigishobotse rero kugira ngo tujeyo. Ibi bisobanuye ko ari intandorerezi z'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba zizaje kugenzura amatora y'u Burundi. Uwo yari Bwana George Odong, umushinga amateka mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba kuva muri Uganda, wagombaga kuyobora abagenzi be batandatu kuja kwifatanya n'abandi b'ibihugu bigize uyu muryango gukora ikipe imwe y'indorerezi zagombaga kugenzura amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kubera ko leta y'u Burundi yavuze ko igomba gukurikiza amabwiriza y'umuryango wita ku buzima ku isi yuko abinjira mu gihugu bagomba kubanza gushirwa mu kato kumara iminsi 14, akazi k'izi ndorerezi ntikagishobotse kubera igihe gito gisigaye.
That effectively means that by the time the delegation is out of quarantine, the elections are over.
Ati ibivuze ko igihe ikipe yacu izavira mu kato amatora azaba yararangiye. Ntacyo byaba bimaze rero kujayo. Navuganye n'umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Bwana Mfumukeko ambwira ko yavuganye na leta y'u Burundi kumara igihe kirekire kugira ngo babe batwemerera kwinjira mu gihugu tudashizwe mu kato, ariko leta y'u Burundi yakomeje kubyanga.
So that this delegation can be able to travel to Burundi.
ukurikije umushinga amategeko indorerezi z'amatora zagombaga kugera mu Burundi nibura iminsi 10 imbere yuko umunsi witora ugera kugira ngo ushobore kugenzura uko ibikorwa byo kwiyamamaza birimo gukorwa birimo iyubahizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubuyobozi muri rusange ubikorwa biganisha ku munsi witora. Odong yongera gusobanura mu buryo burambuye ibyari bikubiye mu nshingano zabo.
Our overall mandate in the observation mission is to assess.
Ati akazi gakuru dushinzwe ni ukugenzura mu buryo busesuye imyifatire y'ibikorwa by'amatora mu gihugu cyose, gusuzuma uko ibyo bikorwa byubahiriza amasezerano y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ajyanye n'ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. By'umwihariko twajaga kureba uko ubwisanzure bw'amashaka ya politiki bwifashe mu kwitegurira aya matora, niba se amashaka yose agerwaho n'itangazamakuru kandi rigatangaza ibikorwa byayo n'ubwisanzure, cyane cyane kureba niba ibigo by'itangazamakuru bya leta biha umwanya ungana amashaka yose. Twajaga no gusuzuma uko ibintu bizaba byifashe ku munsi w'itora, uko abantu bazagera ku myanya y'itora n'uko amajwi azabarwa akanashirwa hamwe. Igenzurwa ry'amatora mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukurikije umushinga amategeko bishingiye ku masezerano y'uwo muryango mu ngingo ya 6 n'iya 7 bisaba ko ibi bihugu bigomba kubahiriza umuco w'ubuyobozi bwiza bushingiye kuri demokarasi, ubutabera muri icyo gikorwa cy'itora kuri buri muntu wese, iyubahirizwa ry'amategeko hamwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu kimwe no gukorera mu muco.
I really think that it was important for Burundi to have an observer mission and it was equally important for the East African community.
Ati mu byukuri nibwiraga ko byari ngombwa kugira ngo amatora y'u Burundi abe imindorerezo zacu, kandi byanari ngombwa ku ruhande rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ariko n'uburenganzira bw'u Burundi nk'igihugu kigenga guhitamo niba gishaka cyangwa kidashaka indorerezi mu matora yabo. Ariko twibuke ko banatanze impamvu ibi bitashoboka. Ni icyifuzo cyanjye kugira ngo u Burundi nk'igihugu cyasinye amasezerano agenga Afurika y'Iburasirazuba cyayubahiriza kandi kigashyira mu bikorwa icyo ateganya, kuko niyo mategeko atuyobora twese. Igihugu cy'u Burundi kizitama mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abashinga amategeko ku itariki 20 z'uku kwezi. Mu rwandiko leta y'u Burundi iherutse kwandikira umuryango ugize Afurika y'Iburasirazuba yavuze ko buri muntu wese yaba umurundi waruri hanze y'igihugu agomba kubahiriza amabwiriza yo gushyirwa mu kato kumara iminsi 14 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya corona. Ikipe y'indorerezi z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu matora y'u Burundi yagombaga gukurirwa n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Tanzania bwana Mizengo Pindo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Tuje mu Rwanda urukiko rwa gisirikare ruri Kanombe muri Kigali rwarahe rufashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 abasirikare 5 n'umusivili umwe baregwa gukoresha abakobwa imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukubita bamwe mu baturage. Asumta Kaboy.
Isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa bose bari mu rukiko mu rwego rwo kwirinda COVID-19, bose bari bambaye udupfukamunwa kandi bahanye intera. Urukiko rwagarutse ku byo buri wese aregwa n'impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bubakekwaho gukora icyaha. Urukiko rwahereye ku bafatwa nk'abakuru mu baregwa aribo Private Ndayishimiye Patrick w'imyaka 27 na Nishimwe Fideli nawe w'imyaka 23 baregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kuri umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko, icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo gutizamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu. urukiko rwanzuye ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma bimwe mu byaha abasirikare bakekwaho barabikoze. Aha rwasobanuye ko rwashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bikoreye ubwabo biyemerera icyaha, ndetse n'uburyo berekanywe n'abakobwa basambanije kandi babasanze mu bandi basirikare. Gusa nanone rusanga nta mpamvu zikomeye zituma aba basirikare bakekwaho icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, kuko bose bari bagiye mu kazi boherejwe n'abakoresha babo mu buryo bukurikije amategeko abagenga. Mu bindi urukiko rwemeje nuko abasirikare batatu aribo Gatete François, Gahirwa John na Bigirimana Théoneste nabo bakomeza gufungwa by'agateganyo. Impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha cyo gutiza mu bari bashyizweho n'abayobozi babo kutubahiriza amategeko y'izamu, no kuba bataratanze amakuru y'ibyo bagenzi babo barimo byo kuba bakekwaho gusambanya abakobwa ku gahato ndetse bagakubita abaturage. Gusa urukiko rwemeje ko aba nabo nta mpamvu zikomeye zituma bakekwa w'icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, kubikitso no gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'icyaha cyo gukubita. Umusivili umwe wari muri uru rukiko Ntakaziraho Donati w'umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa w'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi byaha byose yaregwaga urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza impamvu zikomeye zituma bikekwaho. Umucamanza yanzuye ko bose uko ari batandatu bafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Yanibukije abaregwa ko bafite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo. Ibyaha abasirikare batanu baregwa bivugwa ko byakozwe mu matariki anyuranye y'ukwezi kwa gatatu, ubwo abasirikare bahabwaga akazi n'ababakuriye aho gukorera aho bategetswe, bakajya mu kagari ka Kangondo ya kabiri ahazwi nko muri Barinyahe bagakora ibikorwa byo gusambanya abakobwa ku gahato, ndetse no gukubita no gukomeretsa abo bahasanze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Habayeho uyu munsi mu mateka waranzwe n'iki? Tubibaze Venuste Nshimiyimana.
Tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1948 yahuriranye n'umunsi ingabo z'Ubwongereza zagombaga kuva muri Palestine n'itangazwa ry'ivuka ry'igihugu gishya cya Isirayeli. Bimaze kumenyekana ko ingabo z'Ubwongereza zigiye, Abayahudi n'Abarabu bahise batangira kurwana. Kuri uwo mugoroba Misiri yagabye ibitero by'indege ku buryo ibirori byo kwishimira igihugu gishya byabaye hari umwijima, ariko urusaku rw'amasasu rwumvikaniraga kure ntirwabujije Abayahudi kwishimira igihugu cyabo gishya, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gutangaza ko zemeye igihugu gishya cya Isirayeli. Ku munsi wakurikiyeho ingabo za Misiri n'iza Transjordania ariyo Yorudani y'ubu, Siriya, Libani na Iraki byahise byinjira muri Palestine biza kurwana na Isirayeli. Nubwo bwose Abanyayisirayeli batari bafite imbunda zikomeye bashoboye gutsimbura Abarabu maze bigarurira uduce dukomeye nka Galileya, agace ka Palestine gakora ku nyanja, ndetse n'agace k'uburasirazuba bwa Yeruzalemu. Nyuma y'umwaka mu 1949 amasezerano yo guhagarika imirwano yahagarikiwe n'umuryango w'abibumbye yemeje ko Isirayeli igumana uduce twose yigaruriye. Kubera umubare munini w'Abarabu bahunze mu gihe cy'intambara byatumye muri Isirayeli hasigara umubare utubutse w'Abayahudi.
Ura urakoze Venuste Nshimiyimana hamwe n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Niho dusoreje rero ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko ikiganiro muri sanga kiri buhite ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo. Dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, gye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.